imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 48.3 ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Hirya no hino mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye imihango yo kwibuka ku nshuro ya 16 abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge 166 biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi.
Kugeza ubu tumaze imyaka 16 hari abicanyi bavyemere ko babikoze, ariko kugeza ubu nyine nta kintu kirakorwa. Ntiturumva bavuga ko bafashwe bagahanwa, kandi ndetse twumva ndetse bamwe bakora no muri leta.
Uwo ni Robert Mutanga, umwe mu barokotse ubwo bwicanyi bwa Gatumba. Naho mu Rwanda abayobozi b'akarere ka Rubavu basabwe kwishyira mu kato nyuma y'uko bahuye n'umuntu wanduye virusi ya corona. Abantu barenga 900 bamaze gufatwa mu gihugu cya Ethiopia kuva havutse imvururu zishingiye ku moko mu kwezi gushize. Muri Liberia, Vice Perezida w'igihugu yemeje ko yanduye virusi ya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko Irani yafashe by'igihe gito ubwato bwikoreye peteroli hafi y'ikigobe cya Hormuz. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abantu barenga 900 bamaze gufatwa mu gihugu cya Ethiopia kuva havutse imvururu zishingiye ku moko mu kwezi gushize. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Leta ya Ethiopia yataye mu mvuto abantu barenga 900 nyuma y'uruhagarara rwabaye mu kwezi guheze. Ibajijwe ku ihagarikwa ry'abo bantu, ivuga ko umutekano mu gihugu ari cyo kintu nyamukuru kiraje ishinga muri iki gihe. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yemeye guhindura ibintu mu ntumbero ya demokrasi igihe yashika ku butegetsi mu mwaka w'2018, arafise ibibazo vyo guhamika amoko mu gihe ashaka kwigenga kurushiriza. Imigambi yiwe yo guhindura ibintu mu gihugu yatumye amatati yerekeye amatungo kama n'ubutegetsi bw'intara asubira kwibonekeza ku mugaragaro. Ahanganye muri iki gihe n'ivyerekeye gukingira abanyagihugu mu gihe ategerezwa kubahiriza ubwigenge bwabo mu vyamufashije gutsindira agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka uheze. Yiyemeje kugirisha amatora ya mbere arangwa n'ubwigenge kandi atagira kanenge mu mwaka w'2021.
Muri Liberia, Vice Perezida w'igihugu yemeje ko yanduye virusi ya corona. Fidel Niyongabo arakomeza.
Iyo nkuru yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Wilhelmina Jala, icegera cha Perezida Joel Howard Taylor, yajanywe n'indege mu gihugu cha Ghana ku munsi wa kabiri agiye kwivuza. Ibipimo vyerekanye ko afise COVID-19. Abategetsi bari bahakanye mu ntango ko Joel Howard Taylor yari afise uwo mugera. Joel Howard Taylor yahoze ari umufasoni wa Charles Taylor, yahoze ari perezida wa Liberia. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Wilhelmina Jala yatangaje ko Joel Howard Taylor yasanganywe umugera wa corona ku itariki 10 yo ku kwezi k'8. Yarahawe uruhusha rwo kuja kwivuriza hanze y'igihugu. Yajanywe muri Ghana ku munsi wa kabiri inyuma yo kwagize ibibazo byo guhema. Igisata cy'ubuvuzi muri Sierra Leone kiracumbagira kuva ingwano irangiye muri icyo gihugu araheze imyaka 17. Abategetsi ba leta n'abandi babishoboye kenshi baja kwivuza mu mahanga mu gihe bafite ibibazo by'amagara. Abanyaliberia baridogera isata cy'ubuvuzi kitifashe neza na gato mu gihugu.
Fidel Niyongabo nanone arakomeza tubwira inkuru ijyanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko Irani yafashe by'igihe gito ubwato bwikoreye peteroli hafi y'ikigobe cya Hormuz.
Inteko zigwanira mu mazi za Iran zafashe mu kiringo gito ku munsi wa gatatu ubwato butwaye ibitoro bufise ibendera y'igihugu cya Liberia hafi y'ikigobe cya Hormuz. Ni mu gihe hari cyuka kiri gitera cyongera hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Izo nteko zafashe ubwato bwitwa MT Wheeler mu kiringo cy'amasane imbere y'uko ziburekura ku munsi wa gatatu. Iyo nkuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana imbere y'uko ibirenga ngaho ku byabaye bishyirwa habona. Abari mu bwato MT Wheeler ntibigeze batanga ubutumwa bw'uko bari mu bibazo imbere y'uko bufatwa, igihe bwafatwa n'inyuma yaho. Nta mpamvu abategetsi b'igisirikare cya Amerika batanze yoba yatumye Iran ifata ubwo bwato. Itangazamakuru n'abategetsi ba leta ya Iran nti bemeje ifatwa ry'ubwo bwato canke ngo batange isiguro. Imishyamirano hagati ya Iran na Amerika yiyongeye mu mwaka uheze nyuma y'uko Amerika ivuye mu masezerano amakungu yari yagiranye n'icyo gihugu ku bijyanye n'umugambi wacyo ufatiye ku buhinga bwa nuclear. Ubwato butwaye ibitoro mu mazi yo mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi na cyane cyane mu kigobe cya Hormuz buratotezwa kenshi.
Emira zunze ubumwe z'Abarabu na Israheli byemeye kongera gusubukura umubano wabyo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje iyo nkuru uno munsi kuwa kane. Leta Zunze z'Abarabu ibaye igihugu cy'Abarabu kigira gatatu n'icya mbere kiri mu kigobe cy'Abarabu kigiraniye imigenderanire na Israel. Misiri na Yorodaniya nivyo vyonyene bifitanye imigenderanire na Israel muri iki gihe. Perezida Trump yashize ku rubuga Twitter itangazo ryashikirijwe hamwe n'ivyo bihugu bitatu. Iyo tangazo rimenyesha ko intumwa ziserukira ivyo bihugu bitatu zizohura mu ndwi nke ziri imbere kugira ziganire zongere zitere igikumu ku masezerano yerekeye uruja n'uruza rw'indege hagati y'ivyo bihugu, umutekano, guhanahana amakuru, amasoko ntanganguvu, ivyerekeye ingenzi n'ubuvuzi. Leta Zunze z'Abarabu na Israel bitegekanya kandi buno nyene kwagura no kongereza ugukorana ku vyerekeye gutora umuti n'urucandago rw'umugera wa corona. Perezida Trump yatangaje ko yiteze ko ibindi bihugu vy'Abarabu canke vy'Abayisilamu bikwirikira akarorero ka Leta Zunze z'Abarabu.
Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatanya na Libani n'ibindi bihugu gukora amaperereza ku mpanuka iheruka muri icyo gihugu cya Libani. Fidel Niyongabo akomeza.
Umudiplomate akomeye wa Amerika David Hale yatangaje ari Beirut no munsi kuwa kane ko ibiro bijeje gutoza ivyaha vyo muri Amerika FBI bizokwifatanya n'abajejwe amatohoza bo muri Libani n'amakungu. Ivyo biro bizokwifatanya nabo mu gikorwa co gutohoza ibivugwa ko ari ibinyabutabire bikoreshwa cyane mu vy'uburimyi nk'ibitabizo biva mu mahinguriro vyaturitse ku mugwa mukuru Beirut bihitana abantu batari bake, abandi bihumbi n'ibihumbi barakomereka. Ari ku itariki zine z'uku kwezi k'umunani mu rugendo yagize muri kimwe mu bice byo ku mugwa mukuru Beirut byasinzikaye bikomeye. David Hale yatangaje ko ibiro FBI bizokwifatanya n'abajejwe amatohoza bibisabwe n'abategetsi ba Libani. Avuga ko uruhara rw'ibiro FBI azoba ari uburyo bumwe bwa Amerika bwo gufasha ico gihugu inyuma y'iyo mpanuka. Itegekanijwe ko Hale abonana n'abategetsi ba Libani mu minsi iri imbere. Ambasade ya Amerika ivuga ko bitegekanijwe ko azoshimikira kuvyo ko abategetsi ba Libani bakeneye guhindura uburyo bakora igihe azobonana nabo. Azobabwira ko Amerika yama yiteguriye gukorana na Leta iyo ariyo yose yubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu.
Arakoze cyane Fidel Niyongabo utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika, twumvikana mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zimo Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Abantu barenga ibihumbi 25 nibo baziyamamariza umwanya w'abajyanama b'imidugudu matora ateganijwe ku munsi w'ejo mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turayigezwaho na Pierre Claven yo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umugwi uje gutunganya amatora mu Burundi Seni uvuga ko amatora y'abajyanama b'imitumba yimirije atandukanye n'ayandi yabaye. Urongoye Seni Pierre Claven kazihise avuga ko abazotora bazokwandika mu gihe bahora batera igikumo agasigura ingene bizokogwa.
Rikaba ari itora abagize inama y'umutumba cyangwa quartier, ni ukuvuga b'abantu batanu. Muri bo uronse amajwi menshi akazoba umukuru w'umutumba cyangwa wa quartier. Mu gutora rero bakamenya yuko utora wese azokwandika amazina atatu tarenga avuye mu rutonde rw'abitoje kuri uwo mutumba canke quartier abamwo. Asaba kugira ngo ntiyagire abazokwihenda ngo barenze amazina atatu canke bandika bari munsi.
Nayo ku batazi kwandika akazi hise amenyesha ko abo bafise uburenganzira bwo gutora mbere ko aribo bazokwitorera abazobandikira. Urongoye Seni mu kiganiro hari abamenyesha makuru avuga ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo abandikirwa batore uwo bashaka mu kwandikirwa n'umwizigirwa.
Kubera yuko mu gutora bazokwandika ariho rero abashikeneye babafashe mu kwandika, abo rero bararekuriwe kwitorera bo nyene umuntu yizigiye kugira ngo agende kwandikira. Ibi rero Seni yabifashe gutyo kubera yuko mu biganiro twagiranye n'abenegihugu bavuze bati mu gutora haraho hamwe hamwe ababantu bavuga bati reka tubandikire mugabo abantu gasanga babandikiye abantu babavyiye n'ukuvuga rero ubutwabonye ko byo bavyiza kugira ngo umwe wese koko atore uwashaka kandi bavandikire uwashaka yuko yo kwijanira uyu muntu amufasha kwandika
ikindi gishashwa muri ayo matora nk'uko bimenyeshwa no mu guseni rero gutegura amatora nuko atamuntu n'umwe ari kuri bo gutorera aho atiyandikishirije
nuko umuntu wese azotorera aho yiyandikishirije rwa ruhusha rw'uko abantu bamwe bamwe batore aho bashitse muri ino tora nta ruhari kubera icyo itora ryisangije ni itora rigena abarongora abandi ku mutumba nibyo kumvikana rero yuko umuntu ahita agena umuntu azorongora umutumba mugabo biremewe yuko udafise umwanya ushyira ku biro by'itora yuko yurubwe ku butumwa bakamutorera aho yiyandikishirije
umugwi utunganya amatora mu Burundi seni wemeza ko ibikoresho byose bizokora muri ayo matora biriko birashikanwa ku makomine agize igihugu Pierre Claver Kazihise akamenyesha ko hazo kwitoza abantu barenga 225,000 n'amajanicenda ku mitumba 2,211 muri abo abagabo barenga 220,000 abakenyezi nabo barenga gato 5,200 kwiyamamariza ku bazo kwitoza muri ayo matora byatanguye kwigenekerezo rya mbere uku kwezi k'umunani bikazorangira ku itariki 21 uku kwezi nyene ni mu gihe iyo tora rizoba kwigenekerezo rya 24 uku kwezi k'umunani byekurabe ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Abayobozi b'akarere ka Rubavu mu Rwanda basabwe kwishyira mu kato nyuma yuko bahuye n'umuntu wanduye virusi ya corona. Ni mu gihe akarere ka Musanze ko kamaze ibyumweru bibiri gahagaritse kwakira abaturage mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Abayobozi barimo umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'abamwungirije bombi ni ukuvuga ushinzwe iterambere ry'ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere, umujyanama wa komite nyobozi y'akarere kimwe n'umunyamabanga w'umuyobozi w'akarere ka Rubavu nibo basabwe kwishyira ahantu badahura n'abandi mu gihe hategerejwe ibisubizo by'ibizamini by'ibanze babafashe. Amakuru dukesha abashinzwe kurwanya virusi ya corona muri aka karere avuga ko ababayobozi n'abakozi b'akarere basabwe kuba bari ahantu habonye nyuma yuko bahuye n'umuntu waje kugaragara ko yanduye virusi ya corona. Umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda urimo gukorana n'akarere mu kurwanya virusi ya corona avuga ko basanganye ubwanda ari umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu wari waje guhugura bamwe mu bakozi bashinzwe kwandika, kubika no gucunga amakuru. Ni muri gahunda yo kwandikira ku bitaro abana bavuka no kwandukura abapfuye, ubusanzwe byakorerwaga ku biro by'imirenge. Aba bahugurwaga kimwe n'abayobozi n'abakozi b'akarere bahuye nawe basabwe kutagira abandi begera mu gihe ibisubizo bitarerekana mu buryo ntakuka ko batanduye virusi ya corona. Abashinzwe kurwanya virusi ya corona muri aka karere bavuga ko ibipimo bya mbere byahise bifatwa bakazongera gupimwa ku munsi wa gatandatu ari nabyo bipimo bizatanga amakuru nyayo yuko haba harimo abanduye cyangwa nta banduye virusi ya corona. Hagati aho kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwo bwahagaritse kwakira abaturage no kwakira inyandiko zishyikirizwa akarere, butanga umurongo wa telefone utishyurwa abaturage bakwifashisha bageza ku karere ibibazo bafite cyangwa bakabigaragaza binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko biri mu rwego rwo kubahiriza ingamba n'amabwiriza byo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Madame Janine n'umuremyi uyobora aka karere anasobanura ko ari mu buryo bwo kumenyereza abaturage gukoresha ikoranabuhanga aho bishoboka hose.
Serivisi zose zirakora, abakozi bose barakora, serivisi zikenewe ku karere zose ziratangwa. Uburyo nibwo dushaka kunoza bwo kugira ngo izo serivisi zitangwe neza ku buryo navuga bwihuse, kandi burimo no kwirinda cyane iki cyorezo cya COVID-19 gitwugarije.
None mukurikije abantu babaganaga bafite serivisi baza gusaba n'uburyo bari kuzisaba mu buryo bwateganyijwe bw'ikoranabuhanga, urabona abantu baragabanyutse cyangwa bariyongereye?
Abantu baza fizikali, umuntu akaza ku giti cye, birumvikana ko byagabanyutse. Ariko akazi, amakuru twabonaga, impapuro twabonaga, ibibazo twakiraga n'ubu turacyabyakira. Icyagabanyutse ni urujya n'uruza rw'abantu, ariko akazi ko kanganaga n'ubundi karahari kuko ntabwo kigeze gahagarara. Ikindi ni uko n'abakozi basanga abaturage kuri tere nk'uko byari bisanzwe. Ahagaragaye ko umuturage yakagombye kuza ku karere ahubwo umukozi akamusanga.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko hataragaragara binubira ubu buryo cyangwa ngo batinde guhabwa serivisi. uvuga ko arabahamagara bukabayobora aho ikibazo cyabo kigomba gukemukira haba ku rwego rw'akagari cyangwa rw'umurenge aho bisaba umukozi ku rwego rw'akarere agasanga umuturage ufite ikibazo aho ari
kugeza ubu ngubu rwose twebwe tubona nta kibazo cyagaragaye byo kuvuga ngo serivisi ntizigenda cyangwa serivisi ntizitangwa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko ku itariki 27 z'ukwezi gushize aribwo muri aka karere hagaragaye umuntu umwe wanduye virusi ya corona kandi ko ari n'uwuheruka kuhagaragara. Ni mu gihe muri aka karere ka Rubavu hamaze kugaragara abanduye virusi bagera mu ijana. Twagerageje kubaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu niba hari uburyo bwagenwe buzaba butuma abaturage bakomeza kubona serivisi bitagoranye muri iki gihe abayobozi bakuru b'akarere basabwe kuba barahabunye n'ibizwi nka self-isolation mu rurimi rw'icyongereza ariko nta gisubizo bwaduhaye. Ari umuyobozi w'akarere n'abamwungirije nta n'umwe wigeze yitaba telefone cyangwa basubiza ubutumwa bugufi twamwandikiye nubwo byabonekaga ko babusomye. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.
Mu Burundi haravugwa igitero cya grenade cyahitanye abantu batatu barimo abana bafite imyaka hagati y'itandatu na 12 muri komine ya Mutimbuzi. Umuvugizi wa polisi y'igihugu yavuze ko bamaze guta muri yombi abantu batatu. Ni inkuru tubaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Iyo grenade yatewe hagati y'isaha 2:00 z'agatondo kuri uyu wa kane yatewe ahitwa Gahaye muri zone 2 komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ni ku bwa Norwegian nara n'uraruko kumwe mukuru w'utundi Bujumbura. Grenade yaturikiye hagati y'ubutike n'inzu kumweramo abana yishe bariko barabateranije kuri iyo nzu kumweramo. Abana batatu igipolisi kivuga ko bafite imyaka iri hagati y'itandatu na 12 ariko abanyagihugu bakaba hagati y'itanu n'indwi niwe yahitanye. Umwe yaguye aho nyene mu gihe abandi babiri bacikanye inyuma yo kugezwa kwa muganga. Uwo mugabo ni umukenyezi yaba hafi yahaguye ibara babwira amenyeshamakuru bahageze uko byagenze.
Twumvise grenade iturika ituritse rero ca tuza tuje kuraba ca tubona abana bariko baravayo bakomeretse ca nterura umwana ca turiruka tujyanaga kuri dispensaire baca baravuga ati aha ntacyo babafasha ahubwo bajyane muri medesi ca duteruranya abana rero tubajyana muri medesi ubu mbere niyo naje niyo nje wamutangiye gupfa mbere n'umukobwa niwe nabonye n'amaso yanjye yaryamye hajya
shewe narengeye gusenga nuguye protaye mba numva cyakenyukira tereye hitereye nje kuraba gucya mbona umwotsi kuratuma hejuru nje kuraba nsangikira mbara cy'umwana bahanda y'ibutiki sinze nabonye nta bindi nabonye.
Aba muri ako gace bavuga ko ubwo ngubu batazi neza wateye grenade cyangwa umutumye ariko amakuru ya Amerika byahawe na bamwe bahaba batashimiye kwigaragaza nuko umwe mu banyezamu bahakorera yaba yashwanye na nyene kuhamenyera kandi ko yari yamubwiye ko kuri uyu wa kane bazohigura. Aya makengano Beatrice Mukamusoni umwe mu batowe mu nama mu bigo byamo ya Mutimbuzi aba ngaho mu gahara yemeza.
Ubwo ni ubwa mbere bibaye ku mutumba wacu wa Gahahe gusa aho hantu ryabereye iyo shano hari muri salon de coiffure ari umuntu wa muri salon de coiffure batoye n'undi yaba ngaho n'undi muntu wabikeka ku iyo grenade urabye ahantu bari bayishize mu rwinjiriro ku iyo salon de coiffure iboneke yuko bayiteze iyo bayidegupiye buhoro buhoro cyangwa se watumara akayihonyura mugabo nimuhitane ko ukuntu yatirise nanjye je sais pas sur les lieux nabyo nabonye mugabo gusa ni grenade yari iteze ahantu bagomba kuba bahonyoye cyangwa bayirege kuko n'amatekniki gisoda nayo nzi yabikoze ntabwo twamenya gusa igihari amatoza ariko arakogwa asiga amatoza nakogwe je nuvuga nti ucacagira ubutungane bukore ko iyo nibara kabisa kumutemera
umupaso ni Mukamusoni yahamagaza abanyagihugu kwirinda gukoresha ingimba no mu gihe bafitanye amakimbirane akomeye
kubana mu mahoro n'iryo teka n'itekana bityo tubahamagarira nuko abantu bagomba kubana bumvikana. Ikindi naco hariho umuntu w'inkozi w'ikibi bakamuvuga kuko abantu bashobora kuba bafitanye utuntu duto bapfa mugabo ntibigera aho bufata n'ikintu gicira umuriro kugira ngo bakore nk'iryo bara. Abantu babona yuko batabana neza barasaba impanuro basabye mu kibano babonye ko mu kibano bidakunda bakazisaba mu batware kuko imbere twaba twabahanuye iyo byanse n'uwo mubana urashobora guhanuza abatware cyangwa n'abakurira abatware barabaho aho twosaba abantu yuko bubana mu mahoro na cyane cyane mu kino gihe duhitiyemo rusanga ibintu bashobora kubiha iyindi ntumbero atari yo bashobora kuba abantu baba bari babana bafite utundi tuntu bapfa bitewe n'ishavu ry'umuntu ntawe ubizi ariko twohanura abantu yuko ibyo bintu bo biheba kuko ntacyo bimaze gusesa amaraso ya mugenzi wawe kuko nk'aho n'abana bato babaye victime ku bintu tutazi.
Igipolisi cy'u Burundi yatangaje ko abantu batatu bafashwe ku mbuga z'amatora kandi ko abandi bantu 8 bakomeretse bajyanwe kwa muganga. Mu butumwa bugufi bwa mwitwa amenyeshamakuru mu buri gihugu polisi cyahungiye amenyesha ko ingoro za kinyubuzi bwa nabi buba zitaramenyekana. Mugarane abanyagihugu baho bamwe bemeza ko atangurane z'umutekano ziharangwa muri iyi minsi ariko batanga inzego mu gihugu z'umutekano kurikanura no kubacunga umutekano. Eroje wikaneza, Juja Amerika.
Hirya no hino mu ntara Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habaye imihango yo kwibuka ku nshuro 16 abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge 166 biciwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Abarokotse ubwo bwicanyi barasaba ubutabera kugira ngo abagize uruhare muri bwo bagezwe imbere y'ubutabera. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Hirya no hino ku isi atuye abanyamurenge hari kwibuka ku nshuro 16 abakongomani Mani bichiwe munkambi ya Gatumba tariki ya 13 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2004 mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Epfo bimo Uvira, Bukavu ndetse na Minembwe. Naho umuhango wo kwibuka abazize ubwo bwicanyi wabaye Mutanga Robert ari mu barokotse ubwo bwicanyi bwo mu Gatumba. Kuri ubu atuye Uvira avuga yuko batangazwa n'uburyo abantu bakwikirwa mu maboko y'umuryango w'abibumbye ariko ababikoze bakaba batarahanwa.
Twahungiye mu Gatumba nyuma y'intambara zari zibaye hano muri Kongo dushitseyo tuja mu maboko ya leta y'u Burundi ndetse na tumaze kwashika n'isi mike twahagize turaterwa duterwa n'abicanye baraturasa bica abantu kugeza ubu tumaze imyaka 16 hari abicanye bavyemere ko babikoze ariko kugeza ubu nyine nta kintu kirakorwa ntiturumva bavuga ko bafashwe bagahanwa kandi ndetse twumva ndetse bamwe bakora no muri leta. Njewe ndi umwe mu bacika cumi wo mu Gatumba. Iryo joro nari mpibereye nje nyine niboneyeho duterwa abantu baraturasa Imana iramfasha sinapfuye ubwo ariko bagenzi banje barapfuye barimo bavaseri utekereza barimo bakonditeri shoni n'abandi benshi ndashobora kuvuga umubare abantu 166 abo bose bapfuye mbona batwikwa n'umuriro. Leta iraho icyadutangaje nuko niyo leta twari turimo tigeze intervena n'iryo joro kugira ngo ibe yagaragaza kuko yari icunze abantu kandi twitwa ngo twari dufite bariyeri zizungurutse z'abasirikare. Dutangazwa nuko ntacyabaye tugasaba tugatangazwa nuko n'abicanyi bajemeye nta kintu bakoze abantu barapfa barashira.
Muri uyu muhango wo kwibuka abazize ubwo bwicanyi wari watumiwemo n'abanyamategeko batandukanye bakorera Uvira bavuga yuko leta ya Kongo yari ikwiriye kugira ubushake kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bagezwe imbere y'ubutabera. Maitre Amede Kamota ni umunyamategeko wo muri Uvira.
Kugira ngo hawe ubutabera nuko Kongo yabishyire mu bushake dabon kuko arabantu arabakongomani bapfuye. Ikindi cya kabiri Uburundi bushyire mu bushake kuko ari Abarundi ari Uburundi ubutaka bw'Uburundi bwakoze bwagwagize ndetse hari n'akandi kantu kamwe keza gahari kuko abiyemereye kubakoze ayo mahano ni Abarundi bari ku butaka bw'Uburundi. Sasa uko no gushyira amazina yabo ni Agatogwasa na Pasiteri Habimana abo barabyiyemereye kandi abo ni Abarundi kandi bari ku butaka bw'Uburundi. Kumva noneho na priorite yuko bafata abo ni ba komanditeri principale. Abakomanditeri principale nibo bakwiye d'abord gukurikiranwa kugira ngo abandi bamenyekane nibo bazabamenya kuko ifo inankete iza determina abandi b'Abarundi b'Abakongomani kuko hari umpart d'une coalition de criminel.
Bamwe mu banyamurenge batuye mu Minembwe nabo bakoze umuhango wo kwibuka kuri uyu wa kane basanga kudahana abagirizwa ubwo bwicanyi bitiza imbaraga intambara imaze imyaka 3 ibera mu turere twa Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Mutaracyubahiro yarayoboye umuhango wo kwibuka mu Minembwe.
Ikitubabaza kugeza kuri uyu munsi wa none nuko uwitwa Pasteur Habimana wari umuvugizi wa Gatorwasa ari we FNL ico gihe biyemeje ko ari bo bakoze ako karengane n'ubu yidegenja mu Burundi ndetse ari mu buyobozi mu nzego zifata ibyemezo bada kurikiranwa ngo baduhe ubutabera twifuza kandi FNL yabikoze iri kumwe na Mai Mai kuva icyo gihe cy'imyaka 16 n'uyu munsi wa none niwe wagifatikanyije kudusenyera kugera hano Minembwe inkambi ya Mikenke itewe inshuro 3 zose kandi itegwa n'ubundi n'izo Mai Mai zishikwe na za FNL na Red Tabara n'abandi kandi kugeza kuri uyu munsi wa none kubera kudahana abakora ayo maroregwa bica abantu babazize ubwoko bwabo nico gituma n'ubundi bakomeza gukora ibibi nk'ibyo. Bamaze kudusenyera imihana itabarika, bamaze kutumarira amasho yose mu biraro, bamaze kudusenyera amazu yose yarahiye, abantu bapfuye ntibabarika. Urumva ibyo byose ni ukubera kutagira justice. Ahari justice atari justice abantu bigira ibyigenge bagakora ibyo bashaka.
Mumenya yuko muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 16 ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba, guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo na Dr Denis Mukwege bari batumye intumwa zabo mu birori byabereye mu mujyi wa Bukavu. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Joe Biden umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu w'ishyaka ry'abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyanye Kamala Harris kumubera vice perezida naramuka atsinze amatora ateganyijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Ese Kamala Harris ni muntu ki? Reka tubibaze mugenzi wacu Themistocle Mutijima.
Umusenateri w'umunyamerika Kamala Harris aragerageza kuba umugore wa mbere utowe ku mwanya wa vice perezida w'igihugu nyuma yaho Joe Biden wemejwe n'ishyaka ry'abademokrate kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu amutoranyije ngo baziyamamazanye. Sumubyara akomoka muri Jamaica naho nyina akomoka mu Buhinde, bombi bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Senateri Harris abaye umwiraburakazi wa mbere unafite inkomoko mu majyepfo ya Aziya ubonye itike yo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Ku myaka 55 y'amavuko, mu bigwi bye harimo kuba umwirabura wa mbere wabaye umushinjacyaha mukuru wa Leta ya California, arongera umugore wa mbere ugeze kuri uwo mwanya. Itorwa rye nk'umusenateri uhagarariye Leta ya California mu 2016 ryamugize umugore wa mbere ufite inkomoko muri Aziya y'Epfo ugeze kuri iyo ntera. Madame Harris ubwe yashakaga kuba mu mwanya wa Biden mu gihe abademokrate bagerageza gutesha Perezida Trump indi manda no kongera kwigarurira ingoro ya White House. Ndetse kwiyamamaza kwe kwatangiranye ingufu aho abagera ku 2020 bitabiriye icyo gikorwa iwabo mu mujyi wa Oakland muri Leta ya California. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 k'umwaka wa 2019 yarushwaga gusa na Biden mu ikusanyabitekerezo ryakozwe. Ni nyuma yaho ashimiwe na benshi ku buryo yitwaye muri kimwe mu biganiro mpaka bya mbere ubwo abahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate bari bakiri benshi. Nyamara mu mezi yakurikiyeho amahirwe yahabwaga yagiye agabanuka cyane kugeza ubwo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 atangaje ko yivanye mu ihiganwa bitewe n'ingorane yavuze ko zishingiye ku kutabasha gukusanya amafaranga yo gukoresha mu kwiyamamaza. Mu kwezi kwa gatatu nyuma yaho Biden yazaga imbere ya senateri Bernie Sanders mu matora y'ibanze mu mareta, Madame Harris yahisemo gushyigikira Biden mu rugendo rwe rwo guhagararira ishyaka ry'abademokrate. Agira ati, "Nizejo,
kimwe mu bintu dukeneye muri aka kanya ni umuyobozi yitaye cyane ku baturage kandi ushobora kubahuza."
Arongera ati,
"Kandi nizera ko Joe ibyo abishoboye."
Vice Perezida Biden nawe ubwo yatangazaga Harris nk'uwo yahisemo bagomba gufatanya kugera ku matora yo mu kwa 11, kuri uyu wa kabiri yamusobanuye nk'indwanyi idatinya ndetse umwe mu bakozi beza igihugu gifite. Madame Harris yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Howard University i Washington DC, kaminuza izwi cyane mu mateka y'abirabura, aho yinjiriye mu muryango wa Alpha Kappa Alpha. Nyuma yaje gukomereza muri kaminuza ya California Hastings, aho yakuye impamyabumenyi mu bijyanye n'amategeko mbere y'uko ajya gukora mu biro by'umushinjacyaha muri komini ya Alameda. Madame Harris kandi yamaze manda ebyiri ari umushinjacyaha ku rwego rw'umujyi wa San Francisco mbere yo gutorerwa ku umushinjacyaha mukuru wa California. Muri ako kazi yakoze muri California yaranzwe n'ubushishozi, ariko kandi hakaba bamunenga kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa amavugurura mu rwego rw'ubutabera no kudakora ibihagije mu gukurikirana iby'iraswa ry'abantu rikorwa n'igipolisi. Mu gihe ibyo bibazo biri mu bihanze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byanateje imyigaragambyo yamaze amezi menshi hamagana urugomo n'ubusumbane bikorwa n'igipolisi, Madame Harris yabaye umwe mu bagize Kongere ya Amerika bakomeje gusaba ko hashyirwaho amategeko agamije amavugurura mu gipolisi ku rwego rw'igihugu.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha, ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbashizeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.